Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru makuru makuru yaranze nundo.
Mwiriwe mwese bakunzi ba radio Nzamba gateka kawe sangwa ikazo makuru makuru yuno musi akaba ashikirizwa na jewe Edi Claude nini nahazwe ndabahaye ikaze.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho? Umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org.
Abasirikare barenga 10 baraguye mu ntambara zabaye mu ndwi iheze mu gihugu cha Kongo mu ntara ya Kivu. Batanu muri bo baguye mu nzira bariko bajanwa kwa muganga. Abasirikare bagenzi babo basaba ko leta y'u Burundi yotegekanya indege yo gutabara mu bihe nk'ivyo, kuko bigoye kumarana iminsi irenga 4 abantu bakomeretse bariko bajanwa kwa muganga. Bonfils Niyonge.
Abasirikare basaba ko abasirikare b'Abarundi bari mu gihugu cya Kongo boroswa indege y'utabara indembe no kwanyarukana kwa muganga na muri batayo ya 64 ya Timis bari bagiye kuzana abapfuye n'abakomeretse mu ndwi iheze bari bapfiriye mu ngwano zabereye ahitwa Naombi mu ishyamba rya Itombwe mu ntara ya Kivu yo mu Manuko. Bavuga ko batanu mu bari bakomeretse bahavuye basandabira mu nzira bariko bajana kwa muganga. Bakababazwa nuko bamara iminsi irenga 4 bari mu nzira imbere yo gushika mu Burundi bazanye abakomeretse. Bakavuga ko abo bakomeretse baba bahawe ubufasha bwa mbere butangwa n'abaforoma bari kumwe na sirikare ku rubuga rw'ingwano cyo kimwe n'abandi bafasha abaforoma bita Brancardier. Basaba igisirikare cy'u Burundi gutanga za kajugujugu zica mu gihugu cya Repubulika iharanira intwaro rusange ya Congo kugira ngo bakize ubuzima bw'abo basirikare buzimanganira mu nzira bariko bagerageza gushikanwa kwa muganga. Amakuru atangwa n'abasirikare abandanya avuga ko abasirikare bari mu gihugu cya Congo mu ijoro ryo gatandatu ushire w'Imana harungitswe abandi basirikare bagiye gufasha abasaza bari mu gihugu cya Congo bagera ku 300. Abasirikare bakaba bakuwe mu ikambi ya Mabanda bita muri kino gihe Sport 4th Division cyo kimwe n'ikambi ya 421 y'abakomando y'ikayero muri komine Mpinga Kayove intara ya Rutana. Uruganda rwa Kadiri Nzamba gateka kawe twagerageje kurondera kuri telefone Colonel Floribert Bigereke avugira igisirikare kugira ngo atange umuco kuri aya makuru atangwa n'abasirikare ariko ntitwashoboye kumuronka.
Tukiri muri cyo gisata nyene cha gisirikare abarongo yabandi mu gisirikare cy'u Burundi mu ntara n'ibisata bitandukanye biriwe mu nama kuri uyu wa gatanu inama yabereye mu ntara ya Gitega intara ya kabiri ya gisirikare. Amakuru atangwa n'abasirikare avuga ko inama ahanini yariko ica irya nino ibibazo bitandukanye harimo na bimwe mu bituma abasirikare bidogera indongozi zabo ku rwego rw'igihugu.
Nzamba.
Turabandanya n'amakuru makuru yaranze inondwi kuri radio Nzamba. Abantu 636 nibo bamenyekanye ko banduye indwara ya korera muri bo 99 ngo barakize, umuntu umwe akaba yarahitanywe n'icyo kiza. Ivyo nibiharuro vyashikirijwe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu kuvaho hamenyekaniye ko indwara ya korera yateye mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura hari kugenekerezo rya mbere za kuno kwezi. Ivyo bikaba vyashikirijwe ku munsi wa gatatu n'umuvugizi w'ubwo bushikiranganji umviriza muganga Chloe Ndayikunda.
Muri bino bihe rero dusanga ico ntuzegeye ico kiza gisigaye kiri mu burere bw'ubuvuzi bushika butatu. Ahambere novuga naho nyene ahubwo n'uburere bw'ubuvuzi bune naho muri ka karere k'ubuvuzi ka Bujumbura. Bujumbura Nord niko novuga. Aho rero muri Bujumbura Nord niho nababwiye cyahereye gica kirabandanya muri Bujumbura Centre muri quartier Buyenzi hamwe na Jabe. Aho hose urumva hagiye kubera bagiye baratembera bagiye gusuhuza abari bagwaye bagenda bagitwaye. Hanyuma nticagumyaho cyarashoboye no kubandanya mu Cibitoke. Cibitoke cya Rugombo mu Cibitoke cya Rugombo naho nyene turafiseyo abafashwe n'icyo kiza cya korera. Ikiguma hamwe ko hahereye mu kajaga kubera abantu bataguma hamwe iyo batarabyeye usanga bagendegwa n'abandi abo bandi bakagenda batwaye. Ni ukuvuga yuko mu Isare naho nyene hashika nk'ahantu Dufuge hatandatu hatandatu mwitare yabla banda nije mukajaga murubirizi murukaramu mugatomba mutimbuzi hamwe na maranzi hahose yo nokuvuga yuko sanga hari nk'umuntu umwe ahandu
mugisata cagatega kazi na muntu naho ari mukenyezi wo mwikambi y'impunzi ya Rusenda muri Republika iharanira demokrasia ya Kongo yakorewe amabi afatiye kugitsina imbere y'umugabo wiwe n'abana babikoze nabari bitwaje nkoho batashoboye kumenyekana hakaba hari mu ijoro ryo kugenekerezo rya 9 rishire genekerezo rya 10 uku kwezi ababanyi babona ko ibikorerwa mu ikambi ya Rusenda bisigaye bikogwa bitwa ko bacungira umutekano abarorera basaba igisata kijejwe impunzi hashe gukora ibishoboka byose bakabacungerera umutekano Pierre Kahungu
abo bagizi banabi bacinjira mu nzu batanguye kwaka amafaranga serugo bamaze kuyaronka bashe batangura kurasa ariko ntawe batumbereza bashe bafata umukenyizi bamukorera ibya mfura mbi aho nyene umwe mu bana biwe aravuga uko byagenze
batangura guhamagara ati depite leta franga papa arababwiye ati je nta mahera afise ati umugore wawe ari hehe aranka kuvuga aca atangura avuga ati sheri leta franga mama yababwiye ati franga mwindangari yafale kutumbatira batoto mu base ya byombo baca baragenda barayatura barashira mu isakoshi baca barahurira ku gitanda c'iwacu bazimya amatara yose barakata batangura kubwira mama ati we mama wikuye hapa mama aragenda agiye muri saa bakubita urusase rwa mbere ruramurenga nuko akabiri ruramurengana zose imana yakinze nta na rumwe gwafashe umuntu n'umwe mu nzu ariko mama niwe bakoreye bya mfura mbi papa nawe bamukubita baguma bavuga ati zana imbunda
reka n'ababanyi bamenye inkuru bukeye kuko batari kugurura amasasu ariko aravuga baravyemeza
batangura kubaka amahera batangura gukubita umugabo waho bamukubitishije inkoho n'umugore bakira mukoreye bya mfura mbi baje kumukoreye bya mfura mbi bakira bafata n'impunzu z'umugabo arazitwara nicyo twatohoze bukeye mu gitondo kuko twari mu nzu
izo mpunzi zivuga ko ikambi ya Rusenda yamaze kononekara na cyane cyane ko ibyo byose biba abajeje umutekano barorera basaba igisata kijejwe impunzi HCR kugira ibishoboka byose umutekano wabo ugahingirwa atari uko naho bakimurirwa handi
turabona yuko iyi nkambi ya Rusenda weko yamaze kononekara cyane kuko inkambi nyankambi ntiyinziramo abantu bakikoreje bashaka abantu bakabasanga mu nzu bakabakorera nk'ibyo bakabimba kandi bakagora ko bakabakora n'ibyafurambi ese rwose abajejwe agakika kazi n'abantu nk'abajejwe iyi nkambi baraba ukuntu batugira badukure ngaha cyane naho baraba ukuntu batuzanira umutekano nyine ukwiye nta mupolisi tubona ngo aje kudutabara isaha yose bari mu nzu y'umuntu akabura n'uza gutabara ere kwewe twabonye ko twarambiwe ngaha muri ino nkambi
uruganda rw'amakuru rwa radiyo Inzamba agateka kawe twarondeye Didier Numbi arongoye ikambi y'impunzi ya Rusenda kugira ngo agire icyo avuze kuri uwo mutekano muke urangwa mu mpunzi nyamara ntitwashoboye kumuronka
kubwa Leopold Sharangabo ngo harakwiye amatohoza yigenga yerekana uruhara rw'abajejwe umutekano bo muri Congo mu mabi akoregwa impunzi z'abarundi ngo ntibyumvikana ukuntu imigwi yitwaje ibigwanisho yo kwinjira mu ikambi igafata ku nguvu abakenyezi mu gihe bizwi ko iyo kambi ya Rusenda icungerewe n'abasirikare n'abapolisi bayikikuje Leopold Sharangabo kigira cy'umukuru w'unani rw'abarundi baharanira agateka kazi na muntu mu makambi y'impunzi CBDH Vicar asaba ishirahamwe ryita impunzi HCR kuronderera ahandi bushira izo mpunzi tugume mu gisata cy'agateka kazi na muntu hagatotezo kabandanya gukora ibumenyesha makuru Florian Irangabiye gushika mwibohero afungiwemo ivyo rero ngo bikaba bibazwa ubutegetsi budahengeshanya kumuhohetera ivyo biri mu itangazo ryasohoye n'ishirahamwe mpuzamakungu Reporters sans frontières umenyesha makuru atacaha yakoze atari umwuga wiwe uko niko bibonwa na Sadibou Malong ajejwe igisata cha Afrika muri Reporters sans frontières uwo Sadibou Malong akasigura ko yaba urubanza rwaciriwe umenyesha makuru yaba agatotezo agirirwa mu ibohero byose ari bimenyetso by'uko ubutegetsi buterekwa umwuga wo kumenyesha makuru mu Burundi kurikira Sadibou Marong.
Accuser une journaliste de porter atteinte à l'intégrité du territoire national, mais ça c'est vraiment fallacieux et cela montre effectivement que c'était juste une manière.
Kwa giriza umumenyeshamakuru ko yahungabanije umutekano w'igihugu uko n'ugushikuza cyerekana ko bashatse gusa gukorera kuri Florian ubwiwe kumuturubika byo byatanguye kuva mu ntango urubanza rutarashibwa. Turafite amakuru menshi yerekana ingene haza abantu kumugendera mu ibohero bigita abagenzi biwe naho baza bafite izindi ntumbero nta nkeka ko zari intumwa z'ubutegetsi naho ko atotezwa n'abari mu ibohero. Ivyo birenze urugero ni ibintu twiyamirije twivuye
des menaces à l'intérieur de la prison, mais ça c'est extrêmement grave et c'est quelque chose que nous dénonçons avec la toute dernière énergie. Cela veut dire que notre consoeur Florian Irangabillé, non seulement les autorités l'ont mis en prison sur la base de motifs fallacieux, une accusation fallacieuse.
Nous kuvuga ko mugenzi wacu Florian Irangabiye uretse ko ubutegetsi bwamufunze atamvuna nke zigaragara n'ibyo bohero bamushizemo abandanya totezwa. Ibi bibazwa abategetsi bafite mu minwe iyo dosiye. Tubasabye guhagarika iyo ngendo y'agahotoro kabandanya gushika no mu ibohero aho umumenyeshamakuru agira umwuga wiwe gushika naho ahohoterwa n'umuntu ubutegetsi bushobora gufata bukamutohoza. None ubutegetsi bwoba bushaka iki kuri uyu mumenyeshamakuru atakindi yakoze atari umwuga wiwe? Icyo ni ikibazo tuguma tubaza ubutegetsi kandi bubwirizwa kwishura imbere y'amakungu.
Qu'on doit poser aux autorités et elles ont l'obligation de répondre face à l'histoire, face à la communauté internationale.
Ahani uduce dusozera makuru makuru yaranze inundwi dushimire mu mwese mwafashe umwanya wo kudukurikira. Shimire bagenzanje badahengeshanya ku bategura makuru mu kuri kaka radio y'Inzamba umusi kuundi kuri mikoro mari kumunaye Diclode nahazwe aba ndabahaye isango ejo aho bukera ku munsi wa mbere kuri radio y'Inzamba agateka kawe umusi w'Imana mwiza.
Ngiye Inzamba
Inzambira samirana.
Amakuru makuru makuru